Murumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi imwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi nige uyoboye ibiganiro. Uyu munsi ni kwa gatandatu, umwaka turi hafi kuherekeza. Twizeye ko mutangiye weekend neza kandi ko mwiteguye neza umunsi mukuru wa Noheli ivuka rya Yezu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, nyuma yayo turabageza ikiganiro cyerekeye amagara y'abantu kira gitegurirwa mu Burundi. Naho guhera isa 12 twabateguriye umuziki turabararitse. Mbere yaho ariko ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho amakuru y'ingenzi havugwa ku isi muri iki gitondo.
Radio ijwi rya Amerika, urakoze Eugenia. Haloze Bigirimana ntije ngiye kubashikiriza amakuru y'irya nino ku isi. Leta z'Ubumwe za Amerika yagabishije abanyagihugu bayo kutagira ingendo zidakenewe muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Amerika ifashe iyi ngingo yisunze umutekano muke urangwa mu bice bitari bike vya Congo. Amerika isaba abanyagihugu bayo bari ku butaka bwa Congo kwitekaniriza uburyo bwo kuva muri ico gihugu mu gihe byoyangara batarinze kurindira imfashanyo ya leta ya Amerika. Amerika itangaza ko imirwi y'abagwanyi, abasuma na bamwe mu basirikare ba leta barangwa mu ntara ya Kivu y'uburaruko y'ubumanuko ba Uwele, ho Uwele, Ituri, Tanganyika na ho Lomami. Iyo mirwi iregwa kwica, gufata abakenyezi ku nguvu, gusahura no kugaba ibitero bya gisirikare kuba sivile. Hagataho itorokanizo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters ryatangaje ko abanyepolitike bo muri Congo bumvikanye ko Perezida Kabila azova ku butegetsi mu mpera z'umwaka w'2017 byatangajwe n'abatavuga rumwe na leta. Umuvugizi wa leta nawe ntakana ko amasezerano yashitswe ko ariko yirinze gusobanura ibiri muri yo. Hasigaye gusa ko abanyepolitike bose bashira umukono kuri ayo masezerano aramutse ashizwe mu ngiro cyo bari gikorwa gikomeye cya Ekleziya Katolika imaze iminsi rondera uburyo bwo kumvikanisha impande zose no gukinga imigumuko yoba ikomeye muri ico gihugu. Inama y'umutekano ya ONU yanse gushigikira ingingo yateguwe na Leta z'Ubumwe za Amerika yari igamije gufatira ibihano Sudani y'ubumanuko ku bijyanye n'ibirwanisho. Mu bihugu bigize ku kanama indwi gusa nivyo byayemeje mu gihe hari hakenewe amajwi 9 kugira yemerwe. Ibihugu by'Uburusiya, Ubushinwa, Malaysia, Ubuyapani, Venezuela na cane cane ibihugu bitatu mu bigize inama y'umutekano arivyo Angola, Misiri na Senegal byahisemwo kutagira ico bivuze ko. Ambasaderi Samantha Power aserukira Amerika muri ONU yatangaje ko Amerika ibabajwe cane n'ivyavuye muri ayo matora, ariko kandi amenyesha ko atagitangaje kirimwo. Amerika ifadikanije n'Ubwongereza hamwe n'Ubufaransa bari bashigikiye ko iyo ngingo yo kugarira imihora y'ibirwanisho Sudani y'ubumanuko yari kenewe kugira bakinge ihonyabwoko. abatashigikiye iyo ngingo batangaje ko Amerika yirengagije ijambo Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Umanuko aheruka gushikiriza inama nshingamateka aho yasaba ibiganiro byo kugarukana amahoro kandi asaba ko yohabwa akanya ko kubitunganya. Ishyirahamwe ry'ubutunzi bw'ibihugu bya Afrika mu burengero CEDEAO ryamenyesheje ko rizokoresha ingufu mu gihe Perezida Yaya Jammeh wa Gambia atova ku butegetsi mu kwezi kwa mbere nk'uko bitegekanijwe. Ibyo byashikirijwe ejo kwa gatanu na Marcel D'Souza ayoboye uwo muryango. Yatangaje ko abasirikare b'uwo muryango bameze magabo kugira bashire mu ngiro ibyo abanyagihugu bihitiyemo. Souza yatangaje ko Senegal aricyo gihugu kizorongora ibikorwa bya gisirikare muri ivyo bikorwa. Senegal gisanzwe gikikuje Gambia ku mpande zitatu cyari cyatangaje ko atawundi muti wo gukura Jammeh ku butegetsi atari gukoresha ingufu za gisirikare. Jammeh amaze imyaka 22 ku butegetsi yari yemeye ko yatsinzwe mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa 12 aza kwivuguruza hashize indwi. Ibiro bijejwe gukurikirana inkozi z'ibibi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika FBI biragabisha inzego z'ubutungane zose muri Amerika kumuhari wa leta ya Kiisilamu uriko utegura kugaba ibitero ku masengero no mu bindi bibanza abantu bahuriramwo ari benshi bahimbaza imisi mikuru. Iri tangazo ryasohowe ejo kwa gatanu inyuma yaho uwo muhari utangarije ubicishije ku buhinga ngurukana bumenyi urutonde rw'amasengero yaha muri Amerika ushobora gutera. Andrew James umuvugizi wa FBI yasabye abanyamerika gushikiriza icyo cyose bo kwikeka akamenyesha kandi ko bariko baratohoza neza kwa ayo makuru ari ayukuri.
Turamushimiye mugenzi wacu tugejejeho amakuru avugwa ku isi. Ijwi rya Amerika rivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubageza ikiganiro cy'ubuzima kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabana mukije gwaruka namwebwe mwese bakunze ibiganiro vyijwi rya Amerika. Abagabo bahuza ibitsina hagati yabo ntibitabira amahimiriza yo kwisuzumisha umugera wa sida ku rugero rukwiye. Abagabo barenga ibice 64% kwijana ku isi bamenyesha ko batanyugwa n'impanuro baronswa n'abaganga iyo baje kwisuzumisha. Kukaba nkako abarenga ibice 27% bavuga ko bavuzi batabaho umwanya wo kuvuga ibijanye no guhuza ibitsina kwabo nk'uko biri mu matohoza y'ishirahamwe ry'abaganga bo mu Bufaransa CRIPS yo mu mwaka wa 2014. Mu bihugu bishika 80 amategeko aracahana abagabo bahuza ibitsina hagati yabo. Akarorero nako mu gihugu cya Tunisia aho mu mwaka uheze umunyeshure wo muri kaminuza yakubaguwe n'abapolisi inyuma y'ukwagigwa n'icaha cyo guhuza igitsina n'undi mugabo. Ubutungane bwamuciriye igihano cyo gufunga umwaka wose nk'uko ikinyamakuru Le Monde cyo mu Bufaransa kibimenyesha. Abagabo bahuza ibitsina hagati yabo barandura umugera wa sida kurusha iyindi migwi. Igisata citaho ibijanye n'amagara y'abantu bo mu gihugu cy'u Bufaransa Institut de Veille Sanitaire bamenyesha ko abagabo bahuza ibitsina bandura umugera inshuro zirenga 19 ugereranije n'iyindi migwi. Kubw'ivyo amashirahamwe agwanyigwirirana ry'umugera wa sida akwiye kwitaho by'umwihariko imigwi y'abantu bahuza ibitsina babisangiye nk'uko igisata cishirahamwe mpuzamakungu ONU citaho kugwanya umugera wa sida kibihanura mu cegeranyo cyaryo cyo mu mwaka wa 2013. Tumenyeshe kuko abantu bisuzumisha umugera wa sida bikinga kuwandura. Ibitigiri by'abandura byaragabanutse ku rugero ruri hagati ya 20% na 25% mu mwaka w'ibihumbi 2014 nk'uko ishirahamwe gita amagara y'abantu ku isi OMS ribimenyesha. Nk'uko muvyumva mu kiganiro kiracu uyu munsi turabira hamwe ibijanye no kwisuzumisha umugera wa sida ku bagabo bahuza ibitsina hagati yabo. Kuri mikro ijwi ni rya Raisa Liliane inamahoro kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyukira. Mugutangura ikiganiro nyezina tega amatwi vyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye gwo muri commune Mukaza iri hagati mu gisagara ca Bujumbura kuri micro y'ijwi rya America rutubwira inzitizi zokugwaho kugira abahuzi bitsi nababisangiye bipimisha umugera wa sida ruganira na mugenzi wacu Alain Yves Irankunda
Radio nimenyesha makuru byayo boreka gushira hejuru amazina yabo bagiye kwisuzumisha kugira ngo aho babaye ntibabamenye
leta yokuraho bijya bihano kubera biragaragara yuko ibihugu byishye uramutse umenyekanye yuko urumomo sexuel ucuronka ibihano kaja mugasho
harakwiye kushirwaho nk'amavuriro ko bigoye mu mico y'abarundi bakagenda ahantu hamwe babazi bakabasuzumiraho
nuko boshiraho abantu barerwe gutanga inyigisho kuri abo bantu nka kujya hasanzwe hariho nabandi bigisha abantu banduye umugera biciye mu bundi buryo busanzwe nyine bwo guhuza ibitsina kujya nabo batabakumira usanga hariho n'imiti bagenewe guha abo bantu
Boche wafata abantu bamwe bamwe bitore bakabigisha hanyuma nabo bakaza kwigisha abandi buke buke boshobora kuja kwipimisha kubwishye umugera bakabona ukuntu amagara yabo ari karagenda
nuko abaganga bo bagirira ibanga urubwo rero boreka kugira ubwoba hanyuma umuntu asanzwe ahuza ibitsina n'umugabo babisangiye akabivuga agashinga intahe akavuga ati je nanje ndimwo akanabwira n'abandi kuntu ibintu bimeze
Amareta ahamagarigwa gukuraho amategeko akumira abagabo bahuza ibitsina hagati yabo mu gihugu cha Uganda vyatumye abipimisha umugera wa sida biyongera mu mwaka w'ibihumbi 2014 nk'uko igisata cishiramwe mpuzamakungu ONU kijejwe kugwanya sida kibimenyesha vyongeye amareta ahanugwa kugira imigambi rashe ijanye n'ivyamagara y'abantu mu ntumbero yo gukinga umugera wa sida ku migwigeramiwe kurusha iyindi aha twovuga ugwaruka rusanzwe ruzibike mu bijanye n'ihuza y'ibitsina muri rusangi nk'uko ishiramwe OMS ribimenyesha ibice 30% by'ugwaruka rufise imyaka iri munsi ya 25 go mu gihugu c'u Bufaransa ruhuza ibitsina nabo babisangiye ruramaze kugerageza kwiyahura bitumwe n'uko rutitaweho nk'uko ONUSIDA ibandanye ibimenyesha kugira ngo twumve neza ibijanye no kwisuzumisha umugera wa sida ku bagabo bahuza ibitsina na hagati yabo tega matwi inkuru mugenzanje ala ivirankunda adutohoreza mu gisagara ca Bujumbura
Ego mirako no kwipimisha vuba cyane hagize ikindi gihe ndipimisha nsanga ni sawa
ukutemeregwa n'amategeko hamwe no gukumirwa vy'umwihariko mu kibano ni mvo zituma abagabo bahuza ibitsina hagati yabo batorohegwa kuja kwipimisha umugera wa sida iyo ikaba inkurikizi yirandagata gico kiza mu bantu kuko bahuza ibitsina mu kinyegero batikingiye nk'uko amatohoza yakozwe n'igisata Peneles Chubu bushikiranganji gama gara ya banu no kugwanyikiza ruhonya nganda sida avyemeza. Bamwe mu bagabo bahuza ibitsina hagati yabo bahitamo gushinga ingo n'abagore mu gutinya ikumigwa. Ivyo rero bigashobora gutuma yanduza umuryango wiwe wose mu gihe aba yaranduye nk'uko bivugwa na muganga Alphonse Munzimana arongoye igisata Peneles. Ariko rero bamwe muri bo bararengera inzitizi zotuma batipimisha ukwiyakira no gutsinda ubwoba biri mu vyafashije irakoze Brice batazira Maya aba mu gisagara ca Bujumbura kwegera ibigo bipimugera wa sida
Dina yakiriye ntangwane bintu naho bonda gute niyakiriye kuva kera cyane jewe Imana izigenze nzobaho nimba nduzo hinduka nka bubundi mugabo mu myakiza sawa Imana nizo yabishaje maze kugira depista na urumva ngo ubudo bw'abandi bagende bayigire kuko ntibyoshye kona umuntu aguma afite ubwoba ndamujana kwipimisha
inyigisho zinyuranye zitumirira abahuza ibitsina babisangiye kwijukira kwipimisha ikiza sida ningira kamaro uwiyise izina ry'iyomekerano Desire afise imyaka 32 yemeza ko izo yumviye mu kigo ANSS zamufashije kwama yipimisha uko amezi 3 arangiye iyo ikaba inkurikizi iyo kwama yiyubara kwama koresha gakingirizo gihe cyose awujije ibitsina n'uwo babisangiye ibintu biruko mu gihe hari nabandi bifatira ingingo ubwabo yo kwitura ibigo bipima umugera wa sida akarorero n'uyu musore afise urupapuro rw'umutsindo rwa kaminuza akaba ari mu mugwi w'abagabo bahuza ibitsina n'abo babisangiye
narabyumvisemo ko nkeneye kubigirisha kubera amenye amagara yanje ukuntu ameze n'ukuntu cyo nifata mu nyuma ko cyo ndipimisha kandi cyakanze neza
wowe birakorohera yuko ushaka gukurikira amagara yawe cyane cyane kwa mawipimishije mu gituzi ko mu miryango mishi bashaka gukumira mwebwe abantu
ageze mu buzima bwanje nta muntu n'umwe azaza kumboza kuri cyo nshaka kandi ngeza kwivuza kubera ndu muntu kandi sinashobora kwandura kandi ikiza kitagira umuntu gifata
uko ibintu biri bishobora gutuma umugira wa sida udatuzwa burundu mu bahuza ibitsina babisangiye cyo baciza nuko amahimiriza akangurira uwo muce yoshika no hagati mu gihugu mona ari mu bahuza ibitsina nawe wabisangiye asanzwe ajejwe gisata kirawo ubuzima bw'abahuza ibitsina babisangiye mu runani ABS gwishinze kugwanya ikiza sida mu Burundi aterakamu avuga ati
acara gahatse hagati mu gihugu mu gisagara y'amashiramwe menshi ubunye asanzwe yatahuye yuko bareko baragwanya ikiza roho nyanganda sida hari imigwi badakwiye gukimirwa akaba harimo uwo mugurero waba homosexuel bahuza imiro basengeye ibitsina ariko hagati mu gihugu ntibirashikaye neza
icigwa cyakozwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza honyanganda sida mu mwaka w'2008 cerekanye ko abagabo bahuza ibitsina hagati yabo bari mu migwi itatu iz'imbere n'ugufatwa n'umugera wa sida ibintu vyunyugwa nuko abenshi muri bo atabumenyi bafise buhagije bwo kwirinda umugera wa sida nkuko Maya umwe mu bahuza ibitsina n'uwo babisangiye avyemeza ivyo abivuga afatiye ko we ubwiwe yamaze imyaka irenga itandatu ataziko yokwandura ikiza sida ikigo RNG Plus cugwaruka rugendana umugera wa sida kirahakaryo abahuza ibitsina nabo babisangiye kungurana ubumenyi mu bijanye no kwipimisha no kwirinda ikiza sida Nadia Ndayikeza ajeje gisata co kwakira abantu baje kwipimisha muri ico kigo RNG Plus aratuyagira uko baborohereza mu gihe babituye
iyo afite ibibazo ibibabakiye kwipimisha umugera wa sida baraza kugira ngo badusabe impanuro iyo bagize ivyo biyago babigira ngaho muri iki kigo cugaruka rugenda n'umugera wa sida hama tukabakira kuko benshi bafite ibibazo byo kwipimisha umugera wa sida canke bijanye n'ingwara zifatira mu bimba vyirondoka
tumenyeshe ko igisata PNLS co ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza ruhonyanganda sida gitegekanya kugira amatohoza nyayo ku bitigiri vy'abahuza ibitsina na babisangiye haba ku bagore n'abagabo mu myaka ibiri iri imbere.
Afrika abatori nyishu inyuma yo kwisuzumisha umugera wa sida mu bagabo bahuza ibitsina babisangiye ni bake ku 125 bipimishije mu mwaka w'2009 abasubiye gutora inyishu z'ibipimo ntibarenga ibice 10%. Imvo ni ugutinya kumenyeshwa ko banduye umugera. Ivyo biruko mu gihe umugabo umwe ashobora guhuza ibitsina n'abagabo bashika 10 atikingiye nkuko biri mu cegeranyo ca ONU-SIDA co mu mwaka w'2009. Ubumenyi buke mu bijanye no kwandura umugera wa sida ni intandaro yo kutipimisha. Abagabo bahuza ibitsina babisangiye bo mu gihugu ca Nigeria bo bavuga ko umugera wa sida uwandurwa gusa hagati y'umugore n'umugabo nkuko ONU-SIDA ibandanye ibimenyesha. Kugira ngo twumve neza ibijanye no kwisuzumisha umugera wa sida kw'abagabo bahuza ibitsina hagati yabo, tega amatwi Kiyago twagiranye n'umuyobozi w'umugambi w'igihugu ujejwe kugwanya sida PNLS, muganga Alphonse Nkunzimana aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Muganga Alphonse Nkunzimana, ndabaramukije
mahoro.
Byifashe gute mu bijanye no kugwanya cyo kiza cya sida kubahuza ibitsina babisangiye?
Mbanze menyesha ariko twumviza ko abo bantu mu Burundi ariho naho kuri ubu bihisha kenshi cyane cyane mu miji za Bujumbura, za Gitega, za Kayanza, za Muyinga. Ingene umugera ungana ngaha mu Burundi intambwe iramaze guterwa kandi bimwe bishimishije uri ku rugero rwa kimwe n'igice kimwe kwijana. Birumvikana rero yuko dutereza kugira imigambi dutumbereza ku mugwi w'abantu abagabo bahuza ibitsina n'abagabo, ariko abakenyezi bahuza ibitsina n'abakenyezi bagenzi babo nta biharuro dufise dushobora gukorera ko
ko amategeko yo mu Burundi atorohereza yuko aho bahuza ibitsina bisangiye baje habona ayo matohoza mwayagize gute
muri iyo ntumbero yo kugwanya umugera wa sida. Turabarondera twasanze naho ayo mategeko atakundira kuja habona bariho hamugwi numwe tugeza gusiga inyuma bigira ingaruka ku gihugu twariko turakora.
Abo twaganiriye bavuga yuko ico baciza ari ukuboronka ibigo vyiharije bishobora kubapima umugera wa sida.
Ibikorwa dukorera kwa muganga byugururiwe bose, ahubwo mbonereho ndabahimiriza ni byiza ko ubivuga kugira ngo tumenye ibyo tugukorera kandi tugufasha. Biratandukanye n'ibyo dufasha uwundi uwo muntu ageramiwe tubiteho kurusha. Ntumave mwiyumvira ngo amategeko azabafatira kwa muganga cyangwa agiri kwa muganga nta mupolisi ahari.
Biboneka ko bari kubariyongera aho bahuza ibitsina babisangiye mbega nimwibaza yuko kugwanya umugira wa sida muri uwo muce bishobora kuba ikibazo gikomeye kitoroshe gutorera inyishu.
Rero ko hari abantu baguma bagwira kubera ko bahuza ibitsina n'ababisangiye kugira tuti ibyo ari byose uko bangana kose kandi ko bigemewe no kwandura umugera turabe imigambi ibereye turwanye umugera wa sida no muri bo abatarandura tubigisha ingene bo witwa kwitwara.
Bizere ko igisata murongoye rero kijeje kurwanya umugera wa sida ko kigiye kubashigikira bikomeye mu bijanye no kubarinda umugera wa sida.
Nako twanabitanguye turabitaho cyane.
Muganga Alphonse Nkunzimana ndabakengurukiye.
Murakoze cyane.
Arakoze Alain Ivira Nkunda kuri ayo majwi n'ico kiyagwa dushikirije. Tumira mate gato mukumviriza indirimbo yitwa Baho ihanura kudakumirana yaririmbwe na Nziza Desire.
Ni meza tanwe yo yanga nitwibagira
kwibutsa bariko baratwumviriza ku kiganiro arikira cijwi rya Amerika. Kuri micro muri kumwe na Raisa Liliane Inamahoro turiko tuyaga kubijanye no kwisuzumisha umugera wa sida hagati y'abagabo bahuza ibitsina babisangiye. Gwaruka gume hafi ya maradio yanyu, uyu ni wa mwanya mwiza wo kubaza no kuronswa inyishu muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano muri studio. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Nagomba ndababaze muganga, none umuntu ashobora kwandura gute umugira wa sida canke izindi ngwara zandukira mu kugira imibonano mpuza bikina ku bagabo basa kugira ngo tumenye neza ingene umuntu ashobora kwandura.
Abantu babiri bahuza ibitsina babisangiye baragwara ingwara ya sida, ahubwo bo bandura ku rugero ruri hejuru kuruta hagati y'umugore n'umugabo. Rero aramutse agiziye imibonano mpuzabitsina kandi akikeka yuko ashobora kuba yaranduye, ikintu cya mbere agenda kugira ni kwipimisha.
Mbaza ndakwishura.
Dufate nko ku bagore n'abagabo bahuza ibitsina bafatwa n'ingwara zimwe zimwe twokwita za sifilisi n'izindi zica mu bimba by'irondo. Ku bagabo naho cyanke ku bagore gusa bahuje ibyo bitsina, izo ngwara nazo zoba zishobora kubafata kiretse sida
cane gose. Hari ku bahuza ibitsina batabisangiye, eka nabo nyene bahuza ibitsina babisangiye, izo ngwara zica mu bihimba byirondoka nka sifilis, blenorragie, eka n'izindi zose barazandura ku rugero rungana kuko nta n'umwe aba yakoresheje agafuko kandi barandukizanya ku bwinshi.
Mbaza ndakwishura.
Ho hari ingwara nyinshi dusanzwe tanduka mu mibonano mpuzabitsina ku gihe ari umugabo n'umugore, igihe ari homosexualite naho. Izo zindi ngwara tuye tumugera wa sida bazipima gute?
Izo ngwara barazipima kuko hari abaganga babinonosoye abo bita abaproctologue mu kubakira bakamenya n'ukuntu babakira na cane cane n'ukumenya ukuntu babasuzuma kugira barondere izo ngwara zikunda gushikira aba bakunda guhuza ibitsina kandi babisangiye.
Gwaruka ntimurambigwe n'umunyene muganga Munyana arashishikara kubanya insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Abanashaka kubaza mbega muganga ko tuzi yuko abagabo n'abagore bahuza ibitsina hari udufuko twabigenewe, mbega hoho abo bagabo hari udufuko twaba twaragenewe gukoresha?
Icyo mumenya nuko tuya dufuko dusanzwe dukoreshwa ari two bakoresha nabo nyene kugira bikingire indwara zitandukanye zica mu muhimba vyirondoka, nta tundi tubagenewe bo nyene.
Mbaza ndakwishura.
Mwebwe nk'abaganga mwaba mumaze kwakira abaje babitura ngo kugira ngo
mubarabire ko baba baranduye
ego cyane hari abagabo bahuza ibitsina babisangiye bamaze kutwitura na cyane cyane aho usanga baranduye umugera wa sida umva yuko babikenewe yuko binjira mu ishirahamwe bakabakurikirana bagaheza bakabashira n'ingona n'ingoga ku miti yo gupfupfaza kugira bwa mbere bagume bafise amagara meza baheze bashishikara ubuzima bwawo nk'abandi iyo ntero muduwa n'indero nyabaki
Ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubunyene muganga Anita arabandanya kwishura ibibazo urwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
kwabo bagore bahoza ibitsina nagomba ndababaze ukongene bigenda yuko ata kindi kiva hanze bakoresha
nivyo yuko hari abagore bahuza ibitsina kandi babisangiye ariko hagati yabo barafise ibindi bintu bakoresha kugira basubirize ingitsina gabo hama baheze bashobora guhuza ivyo bitsina nkuko bavyipfuza
mbaza ndakwishura
mbega muganga twebwe ibyo bintu byo guhuza ibitsina ababisangiye twebwe iryo jambo ritubera rishasha iwacu Burundi mbeho hariho nabagore boba bagira imibonano mpuza bitsina ari abagore gusa
guhuza ibitsina babisangiye hano mu Burundi si bishasha byamyeho ariko nabantu muri rusange usanga babikora binyegeje kuko na cane cane hariho nitegeko ryashizweho ribahana baramutse babafashe ibyo byose bigatuma bategera kwa muganga ngo baheze bivuze ku ingwara zozo baratigwara cyane ikindi mwomenya nuko nkuko hariyo abagabo ku bagabo nuko hariho n'abagore bahuza ibitsina n'abandi bagore
arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishaha y'ugwaruka n'ubunyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo baho gahanura kudakumirana karirimbwe na nziza Desire Wijamba banywanyi bacu umunywanyi wa mbere ni Désiré Niyuhire wo kumuzinda yatwandikiye avuga ati ni kuki jewe atakwezi guhera ntafise kuribwa munda imiti y'inzoka bampaye ntacimarira muganga Anita duhera umuco Niyuhire
Désiré Niyuhire ndabaramukije ubwa mbere nashaka kukubwira ko kuribwa munda ntibiva gusa ku nzoka kuribwa munda biva ku ndwara zitandukanye kuko murazi ko munda hari ibihimba bitandukanye by'umubiri yacu bihari kandi bitari bike rero gadezi ndaguhanuye egera kwa muganga umuyagire by'ukuri hama nawe azoheza amenye ukuntu agukurikirana ari bipima gutuma agutume ari imita guha aguhe ariko nawe ushobora gukurikirana amagara yawe kugira umeregwe neza
Muri benshi mwatwandikiye uyundi munywanya gira kabiri yatwandikiye ni Anita Nzisabira uwo kumutanga mu gisagara ca Bujumbura nawe atangura turamutsa natwe turamuramukije yabajije igituma guma afise uburuhe budahera igihe cyose ari mu bihe by'ubutinyanka muganga Munyana twishurire Anita Nzisabira
murazi yuko umukobwa n'umukenyezi iyo bari mu butinyanka batakaza amaraso kandi murazi yuko burya hari urugero rw'amaraso umuntu akwiye kuronka mu mubiri kugira ameregwe neza rero kenshi na kenshi biramaze kwibonekeza yuko abakenyezi ari abantu bakarigwa mu gukama amaraso rero ibimenyetso bikunda kwibonekeza ni nk'ivyo byo kuruha kuzungurirwa canke kumva ufise amagara make rero ganita icambere no guhanura nuko wokegera umuganga mukayaga akagutuma kwa rupimo rw'amaraso kwerekana urugero rw'amaraso ofise mu mubiri wazoheza agutunganirize n'ingana n'ingoka
turashimiye abanywanyi bacu bose batwandikiye twizera kwinyishu bahawe na muganga Anita Munyana zigize ico zibafashije nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahugwaruka rutanga isiguro ku myibutsa yaho hambere uno munsi uvuga uti aho akayabo katari imbeba zanika imirizo bikubwiye iki
Sigura yuko aho umuntu mukora atari abantu batonya cyagomba kwishyira hejuru.
Bikubwiye iki?
Igice mbona atamuntu afata itegeko cyangwa ahanura abandi bagiye basanzwe ameze uko bigombeye bashagomba kwiganzira aho hantu ko atamategeko baba bafise abafata.
Bikubwiye iki?
Aho akuvuga ko hagati ugo rugo nta mategeko abahari undi wese aca afata ingingo ashaka kugira ibyo yishakiye mu rugo rugo
bikubwiye iki
nko kunkwa mu rugo ugasanga inarugo sihari ugasanga nk'abana aho bari baguma bigira nk'ibyo bashatse byose kwera bazi iho abari
bikubwiye iki
aka ukatari ingatani mirizo bisigura yuko ahantu iyo atamuntu ahari atanga amategeko abantu bose bifata uko bashatse kubera atamuntu bafite abaha amategeko
arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwari ko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye no kwisuzumisha umugera wa sida hagati y'abagabo bahuza ibitsina babisangiye nshimiye ala ivira nkunda yamfashije gutororokanya majwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongo yakongera